Yeni Radyo İzmir Amerika. Radio izwija Ameriki bugiri Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe inshuti mwese muduteza amatwi Ifiden Yongabo abaramutsa bahikaze mu makuru ya kakanya. Ibihugu bine bisangiye imbibe ukiyaga Tanganyika uyu munsi byatanguye inama ibujumbura mu Burundi zo mari minsi yigukundu amatata ahagaze kuri izo mbibe zitagaragara neza yotore gumuti.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu kukingira amatati hagati y'ibihugu nacyo gitumero twabahujije ngaha kugerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye n'itungo rusangi.
Uyo ni Fred Ngogaga teretse ajejwe imigambi y'imbibe mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyesha makuru. Mu Rwanda sentare y'intango ya Kicukiro ku mugwa mukuru Kigali yategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Amerika n'u Bufaransa birasuzuma ingene byokorana kurushiriza. Abantu batari bake bahitanywe n'ubutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri Sudani yo mu bumanuko. Tutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida w'u Bufaransa Emmanuel Macron n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya Amerika n'amakungu Anthony Blinken bagiranye ibiganiro ku ngingo zitandukanye zirimwo ingene ibihugu vyabo vyokorana kurushiriza uko biri. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Nini nahazwe.
Umwe mu bategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika atatangajwe amazina yabwiye amenyeshamakuru ku inama yahuje Macron na Blinken yamaze hafi iminota 40. Aba bategetsi mu vyo baganiriye muri iyo nama harimo imigambi impande zose zishobora kuzokorera hamwe muri kazoza kahagufi. Ni migambi bitegekanije ko ishirwa habona mu mubonano President w'u Faransa Emmanuel Macron ategekanya kugirana na mugenzi we wa Amerika Joe Biden muri uku kwezi kwa cumi. Inama hagati ya President Macron na Blinken ntiyari ku rutonde rwatangajwe mu vyatwaye uwo mutegetsi wa Amerika mu Faransa. Ubundi yagiyeyo kuraba ingene icuka coba ciza hagati y'ivyo bihugu bibiri inyuma y'aho u Faransa bwiyamirije Amerika n'Ubwongereza kwera amasezerano y'umutekano ivyo bihugu vyagiranye na Australia. Muri ayo masezerano afatwa nk'umukenyuro wo guhangana n'Ubushinwa, harimwo kuronsa Australia uburyo bwo gukora ubwato bugera kuri 8 bw'intambara bwo munsi bahari bukoreshwa na nucléaire. Ayo masezerano amaze gushigwa ahabona hagati mu kwezi kw'icenda, u Faransa muribuka ko gahamagaje ababuserukira muri Amerika na Australia bwongera buvuga ko Amerika ifise ikibazo cyo kwizerwa.
Urakoze Diane. Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron ashaka guhwama icuka kibi kiri mu migenderanire hagati y'igihugu ciwe na Algeria ni nyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita visa mu rurimi rw'Igifaransa. Ni nyuma kandi y'amajambo yashikirije nebagura ico gihugu Macron yatangaje ko ico yifuza ari uko ico cuka kibi kivaho kubera yibaza ko kuganira hamwe no kugira intambwe ari byo byoshigwa imbere kurushiriza. Yavuze ko imigenderanire hagati y'igihugu ciwe na Perezida wa Algeria Abdelmajid Tebboune imeze neza mu by'ukuri. Mu mpera zindwi irangiye Algeria yaratumye ko ambasaderi wayo i Paris yongera iziririza indege z'ingwano z'u Bufaransa mu kirere cyayo. U Bufaransa urakunda gukoresha ico kirere kugira gushikira inteko zabwo ziriko zigwanya intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Sahel. Ivyo vyabaye inyuma y'amatati yerekeye impapuro z'inzira bita visa. U Bufaransa bwaratangaje mu ndwi iheze ko uzogabanya bikomeye igitigiri c'izo mpapuro giha abanyagihugu bava muri Algeria, Maroc na Tunisia. Vyakurikiwe n'amakuru avuga ko Perezida Macron yavuze amajambo anebagura Algeria mu kuvuga ko ico gihugu gitwagwa n'abasirikare banditse amateka y'igihugu uko atari. Abantu batari bake bahitanywe no gutana mu mitwe hagati y'abanyagihugu mu bigwati bitandukanye muri Sudani yo mu bumanuko. Mugenzi wacu Oriane Itangishaka aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Abantu bashika kuri 36 nibo baguye mu ntambara yabaye hagati y'abanyagihugu bo mu bigwati vya Tonje yo mu buseruko na Tonje yo mu buraruko mu gihugu ca Sudani y'Epfo. Ivyo vyemezwa n'abategetsi bo mu ntara ya Warap muri ico gihugu. Buramatari w'intara ya Warap Eliu Anyin Eliu avuga ko biteye agahinda. Yabwijwe rya Amerika ko ubwo bwicanyi bwatewe n'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'ibitero byo kwihorana. Buramatari Eliu avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunza ku karere, abandi 36 barakomereka. Benshi muri bo ntibashoboye gutwagwa ku mavuriro kubera imyuzurire iri muri ako karere hamwe n'amayira mabi. Eliu avuga ko ikibazo gikomeye ari gushikana abo bantu ku mavuriro. asaba abagira neza gutabara vyihuta. Kubera ico kibazo c'amayira mabi, abajejwe umutekano ntibabashije gushikira ako karere karimwo izo ntambara. Komiseri John Deng Cook avuga ko uburyo bwonyine buhari mu guhagarika iyo ntambara ari ugutangura isekeza ryo gushira ibigwanisho hasi hakanashigwaho urwego rw'ubutungane rukomeye.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Mushobora no kudukurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mukanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Sentare y'intango ya Kicukiro ku mugwa mukuru Kigali yategetse ko umunyapolitike Christopher Kayumba akurikiranwa afunzwe mu gihe cy'iminsi 30. Ibindi kuri iyi nkuru na Eric Bagirubusa.
Iki cyemezo gifunga umunyapolitiki Bwana Christopher Kayumba umucamanza yagifashe nyuma yo gusesengura imiburanire ku mpande zombi, niko kwanzura ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho icyaha cyo gusambanya ku gahato wari umukozi wo mu rugo. Ni nyuma kandi yo kwemeza ko nta mpamvu zikomeye zatuma Kayumba akekwaho gushaka gusambanya ku gahato umwe mu banyeshuri yigishaga. Umucamanza avuga ko kuba uwo mukobwa mu 2017 yarijyanye kwa Kayumba nta gahato nk'umuntu mukuru, kuba avuga ko Kayumba yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato, umucamanza yavuze ko ibyo byose ari amagambo gusa. Yavuze ko uwo yavuye kwa Kayumba ntiyagira urwego abimenyesha ngo bikorweho iperereza. Urukiko rwavuze ko n'uwari uhagarariye ishuri ry'itangazamakuru Bwana Joseph Nzuguna nawe yakiriye ikirego aricecekera. Gusa ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, urukiko rwavuze ko hari impamvu zikomeye zituma Kayumba akekwaho gusambanya uwari umukozi we wo mu rugo. Rwavuze ko uwari ufite imyaka 23 mu mwaka w'2012 nta bushobozi yari afite kuko yacungiraga ku mushahara Kayumba yamwishyuraga. Rukavuga ko nta n'ubushobozi yari afite bwo kujya kurega uwari umukoresha we. Umucamanza yavuze ko uretse guhakana ibyaha gusa, Kayumba atagaragaza niba hari icyo apfa n'uwari umuzamu we kuko nawe ari mu babajijwe akabihamya. Kuba rero yaratanze ikirego nyuma y'imyaka 9, urukiko rusanga bikiri mu gihe cya nyacyo ku byaha bidasaza. Umucamanza avuga ko kuba Kayumba yemeza ko ari umunyapolitiki kandi wari ufite n'igitangazamakuru ubwabyo, byumvikana ko kumurekura yashyira igitutu ku batanga buhamya. Yategetse ko Kayumba akurikiranwa afungiwe muri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mu nkengero z'umujyi wa Kigali Mageragere. Yibukije ko icyemezo yafatiye Bwana Kayumba kijurirwa mu gihe cy'iminsi 5. Maître Jean Bosco Ntirenganya Sef umwunganira yabwijwe rya Amerika ko nibabona kubona kopi y'icyemezo gikubiyeho imikirize y'urubanza bazahita bajurira. Ni ku nshuro ya kabiri umunyapolitiki Kayumba afungwa, kuko kuva mu mpera za 2019 kugeza mu mpera za 2020 yafunzwe aregwa guteza umutekano muke ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali. Nyuma yo kujuririra igihano yahawe kuko avuga ko ntacyo urukiko rwagishingiyeho, urukiko rwajuririwe rwategetse ko icyemezo kigomba guhama uko kiri, ni nako kwandikira urukiko rukuru ngo asubirishemo urubanza ku mpamvu z'akarengane. Yafunzwe atarabona igisubizo kuri iyi ngingo. Kuva yashinga ishyaka rya politiki Rwandese Platform for Democracy riharanira demokarasi mu Rwanda, Kayumba yumvikanye kenshi atarya umunwa mu kunenga imigenzereze y'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Kayumba we aburana avuga ko azira ibikorwa bya politiki kandi ko yasabwe kubireka akabyanga. Mbere y'ifungwa rye habanje gufungwa Bwana Jean Bosco Nkusi haciye icyumweru bagitangiza ishyaka. Uyu bari bafatanyije gushinga ishyaka ashinzwe ibikorwa by'ubukangurambaga. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda rukavuga ko yari mu gaco k'abajura. Bagira ubusa, Ijwi rya Amerika i Kigali.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Urakoze Eric. Ibihugu bine arivyo Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasia ya Kongo na Zambia bigiye gusibura imbibe zibigabura mu kiyaga cha Tanganyika. Abaserukira ivyo bihugu bine bari mu nami Bujumbura yo kwigira hamwe ico kibazo. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Ikiyaga cha Tanganyika kirakunze kwadukamwo amatati afatiye ku mbibe z'ibihugu bine bihuriye kuri ico kiyaga. Ivyo navyo no Burundi, Tanzania, Republika ya Demokrasia ya Kongo na Zambia. Kugira ayo matata rangire burundu, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryatunganije inama y'abahinga y'iminsi ine i Bujumbura ifise intumbero yo gusibura imipaka ku buhinga bwa none mu kiyaga cha Tanganyika. Fred Ngoga gateretse ajeje imigambi y'imbibe mishame ry'ubumwe bwa Afrika yabibwiye abamenyeshamakuru muri iyo nama iri kubera i Bujumbura ku magwa mukuru w'ubutunzi.
Turi muri iyo ntumbero yo kuraba ukuntu twokingira amatati hagati y'ibihugu, nacyo gituma rero twabahujije ngaha kugerekeye cyane cyane Tanganyika. Tanganyika bujyanye ni itungo rusangi, ni itungo ririmo ibintu byinshi cyane rwose. Rero twari ko turagomba kuraba ukuntu twohuza ibyo bihugu hakiri kare kugira ngo ntihazogire amatati mu minsi iza. Nira nk'uko mubizi muri Afrika ubunye twarumvikanye nkene tuzogirana rudandazwa, kandi nk'uko mubizi Uburundi buheruka gusinya ibyo amadokima. Icyo twagerageza kurondera rero ni ukugira ngo Abanyafurika babimenye, turabe n'ukuntu muri Afrika abantu bogenda bakizana batarinze kugira ingorane. Mugabo byo byose bihera hehe, bihera mu kumenya imbibe aho ziri n'ukuntu bihugu bikorana kugira ngo imbibe ntizibe zikoreshwa mu matati, ahubwo zibe ikiraro cyo kwiteza imbere.
Akararo ka hafi kayo matati nako mu kwezi guheze aho abasirikare babiri b'igihugu cha Republika ya Demokarasi ya Kongo biyicwa n'inzego z'umutekano z'u Burundi zicungera amazi mu bumanuko bw'igihugu mu ntara ya Rumonge. Izo mpande zibiri zateguye ko kwabaye ukwihenda abakongomani bakaja gukuru bibe batabizi, abarundi nabo bitiranya abakongomani n'abagizi ba nabi gutyo barivuna. Iri defense yabarurema atwara umugwi ho mu biro vy'umukuru w'igihugu ujejwe imbibe z'u Burundi yezeye ko iyo mipaka ni yasibugwa ku buhinga bugezweho, izo ngorane zitazusubira kwibonekeza.
Muramuna ku isi hoho urashobora kujabuka ukabona ko ari umutumba cyangwa ari amazi cyangwa hari giti cyangwa ikindi kintu cyerekana kigaragaza umupaka, ariko mu gihe cy'agatangaza umuntu amaze gushikayo ntashobora kumenya ati umupaka w'igihugu n'uyundi ucaha. Hariho rero ubuhinga bwa none bugezweho digitalisation de la frontiere, kuburyo bw'uko umwene igihugu wa Kongo ari mu kiyaga cha Tanganyika gashobora kumwereka yuko yamaze kujabuka mu mazi y'u Burundi cyanke ari mu mazi ya Tanzania. Biteza kwirinda rero yuko abantu bashobora kuvuga ngo bavogere bakanaka cyanke umunyagihugu yarenze umupaka atabizi ataka ikintu kiriwe kiratera ingorane. Igihugu kibanye n'ikindi tubanye neza mu mutekano niyo nyungu umurundi ashobora kuronga.
Ahandi akiri kibazo cyo mupaka w'u Burundi ni ku gasozi Sabanegwa kari ku ruzi Kanyaru ahahurira komine Mwumba mu buraruko bw'u Burundi mu ntara ya Ngozi n'akarere ka Gisagara mu bumanuko bw'u Rwanda mu ntara ya Majepfo. Impari z'ako gasozi kameze nk'izinga gakikijwe n'amazi ya Kanyaru ziri mu mugwi ujejwe imbibe uhuza ibyo bihugu bibiri. Ubumwe bwa Afrika bwerekana ko amatati nk'ayo amaze kuba umurengera mu bihugu bya Afrika kubera imbibe zidasibuye neza.
Muravye mu bihugu byinshi byo muri Afrika hamaze igihe hibonekeza ingorane kuvyerekeye imbibe kubera icyambere na mbere urabona imbibe ukuntu zaciwe. Zaciwe zitisunze abantu baba kuri izo mbibe kenshi nzaciwe na neza wanashaka. Ubu nk'ubu nubabwira yuko ari bice 35 gusa muri Afrika z'imbibe zaciwe. Mwiyumvire namwe no kuvuga yuko tise nk'amatati yashika nk'ijana muri Afrika y'ivyerekeye imbibe uhaje n'ibihindura bakagibihe. Ubu rero kenshi urasanga abantu bapfa tongo bapfa ibintu byerekeye imbibe cyane rwose.
Imipaka hafi nka yose muri Afrika imaze imyaka irenga 50 nk'uko ubumwe bwa Afrika buvyerekana. Iryo shirahamwe rihamagarira ibihugu bigifise amatati kudatana mu mitwe ahubwo kwitura iryo shirahamwe kugira ngo ribibere nk'umuhuza. Pierre Claver ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Tugushimire Pierre Claver.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno dibunagana ni ku murongo wa FM 90.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
Ni Radio Ijwi ya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC Imbuga za Facebook, IG na WhatsApp zasubiye gukora neza inyuma yaho ejo kuwa mbere zihagarariye mu kiringo cy'amasaha 6 urubuga rwa Facebook rwabyaye WhatsApp na Instagram ruratomora icyatumye izo mbuga zihagarara ico bikoze bimenyesha makuru byo hijya no hino ku isi bitangaza ko Facebook yahombye miliyaridi ishika kuri 7 y'amadolari mugenzi wacu Diane Nini nahazwe yavuganye na bamwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika bamubwira nabo ico bahombye nico bungutse Masaha 6 bamaze badafise izo mbuga. Diane aradusomera na bumwe mu butumwa batungiki.
Mu gusoma ubutumwa duhere kuri Uwimana Lewis yavuze ati jende umufundi w'amatelefone nkorera mu Kanyosha kuva bibaye nakiriye telefone za Android zirenga 20 ngo ndazibakorere bavuga yuko ari kibazo cha connection ngo nanje mu gihe kwaruko nahura ngiyama 3 heures ndi online no kuvuga ko yajya amasa 9 z'ijoro ngo ariko ngwejo saa 2 yanditse ngo ejo 20 heures nari ngiyamye ngo ako niko karusho kuko je ku kazi kanje nta Facebook cyangwa WhatsApp nkoresha ngo ntacu nahombye usivye ko naguze megane zindi zitarahera nuko rero mu bo dufise ku murongo wa mbere turafise Jumapili side Jumapili ze kuri rya Amerika.
Murakoze.
Uherere hega Jumapili.
Kutwaje. Ne mu Rwanda nyuma mugefu mu karere kawe.
Aha, umvise Uwimana Lewis avuga ati yarungutse kubera ko nubwo bibabaje yaronse abantu baze bamwitura ngo bakore amatelefone barabire bamuha amafaranga yunguka ko yajyamye nawe imbuga ngurukana bumengeza hagarara kwa mbere ku mugoroba WhatsApp, Facebook na Instagram vya kumariki hacho vya guhombeje hacho vya kunguki.
Nani sinagira amakuru kubera twahuye kuri WhatsApp tukagira uko tubasha kumushakisha nyine
mwamubuze gute uyo muntu no kuvuga ko mwahara mwarahangayitse mu gihe mwari gushobora kumubaza kuri WhatsApp iyo baherereye abatari bake mu batwandikiye tunabashimire bagira ku 500 barenga hariyo abari ko baravuga ngo bararyamye bararonse umwanya wo kuruhuka we nawe niko bimeze wara nyuma yo gutoreye umuntu warashoboye kuruhuka gusoma uko vyahora bigenda Nuko rero urakoze Jumapili ka ndakureke banda ngira umugoro wa mwiza uryohegwe no kugaruka kuri WhatsApp Facebook na Instagram
Nakoze namwe n'abamugisha
turawakiriye hari rero n'uyu yitwa Elise Edishandayi we yatwandikiye avuga ngo John ariko ndiga ntegura ikibazo nkora uno munsi no kuvuga uno munsi kwa kabiri ngo nagize akabazo nategerezwa kubariza muri group ya WhatsApp ngo ariko ntivyakunda ngo ntegerezwa kurerera uno munsi kandi mba naraye mpejeje gutegura ayo masomo yanje turafise na Jean kuyundi murongo wa telefone Jean ikaze kujuga Amerika
yego murakoze cyane
yego nuko rero nawe warahombye warungutse wabayeho gutama saa 6 ata WhatsApp ata Instagram ata Facebook
nimo ko bagufata bakagusibira mu nzu kandi tabyitegure ubikegewe na hari byo bagomba gushobora gukora hanze ako kanya nabwo ubukibikoze nirwo rugero umuntu yabifatamo kandi ushobora kuba ari wahanye gahunda n'umuntu runaka ku minota runaka ugasanga ibyo byose bazi kuki urumva harimo ibihombo byinshi cyane kuko icyambere borora bigiyemo ukeneye kugira ibyo zungukiraho kandi ku munota umunota ku munota
nkawe we ku bwawe ejo hari icyo harakarorero duha mu byo wahombye ga Yohane
yego birahari hari umuntu twagomba kuvugana kandi twohererezanya amavideo ibyo bintu kugira ngo nanjye andi igisubizo byasaba kugira ngo urebe video ariko ntayo yabonye nawe ntiyabonye uburyo ansubiza ubwo twese tutangira kuvuga ati byagenze bite byagenze bite twaje kumenya ko ari ikibazo cy'ama network cyahagaze nyuma ariko urumva ibyo bintu by'amavideo hari uburyo ki nagomba kubibonamo wenda inyungu ko ntayo nabonye
no kwihangana sinzi mu batwandikiye wagarutse kukwabaza ravuga ati ni Instagram yagiye ni Facebook ni na WhatsApp none wowe ushobora kubaho uko wabibonye ushobora kubaho utagira internet iminsi ibiri utagira izo mbuga iminsi ibiri
waba ariko biragoye twabifatanye ko COVID yaje tugakomeza tukabaho umwana wenda ari byaguma mu rugo ahubwo nabyo biratunganye waba ariko ubuzima bwagorana cyane bwagorana bibaye byiza bakwiye kujya bateguza
hariho n'abavuga
abantu bakaza
bakabimenya urumva Facebook ntiravuga ikibazo yakoze hariho n'abavuze Jean ngo bararonse akanya ko kuruhuka hariho abaja mu gitanda ngo saa 9 ariko ubu babaye obligé byabaye ngombwa ko baja muri ico gitanda cyabo hakiri kare wowe ako kantu hari ico wabonye ati vyampinduriye nagiye mu gitanda kare naruhutse nayaze no muryango canke wigumiye mu mihanga yiko yuko
ngenago nabifata mu rwego rwo kugira ngo kuyitakaza bigenge umwanya wanjye mu pfusho w'ubusa kuri yo kuko nubone ni amandego uba waguze kandi ni amafaranga bagenda nge byarampombeje kuko ntabwo Facebook yambuza kuganira n'umuryango wanjye
Ijwi rya Amerika mu bandi batungikiye ubutumwa hariho uwitwa Tarsis yavuze ati biratuma ibiba ku isi tubikurikirana cyane tukamenya ko imiryango yacu iri ku isi yose ikomeye hakoreshejwe uburyo buke aturumva rero n'agahombo mu bandi turi kumwe ku murongo wa telefone harimo Ezekiel ari mu gihugu cy'u Burundi. Ezekiel kaze ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye neza na neza mu Burundi ga Ezekiel?
Mu Burundi ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ejo kuwa mbere izi mbuga zihagarara byagenze gute? Warahombye warungutse byagenze gute?
Nkora business nkayikorera kuri izo mbuga ngurukana bumenyi hariho ibintu byinshi nahombye nsanga mfise n'akandi kazi nkora ukuvuga amaraporo twayatanga ku munsi byatezwa ko twayatanga isaha imwe yo ku mugoroba twaba duhejeje gutanga raporo mba byaragoranye cyane ku buryo wakoze akazi kugira ngo utange raporo ntibayibone ni ibintu byari biteye ubwoba cyane byaca biboneka ko nk'uko umenga uwo munsi ntiwakoze kandi watonze ku kazi mugabo ko kubera ubwo buhinga bwari bwahagaze byari bigoye ko dushobora gutanga amaraporo kuvuga rero ibintu byabaye byo birema byarerekanye neza ko imbuga ngurukana bumenya ariho ikintu gimariye isi n'abayituye ko
hanyuma ga Ezekiel imbere ko tutubwira iyo business ukora kuri izo mbuga ngurukana bumenyi iyo raporo wayitangira he wayitangira kuri Instagram wayitangira kuri WhatsApp wayitangira kuri Facebook wayitangira he
no kuvuga ni ibintu bijanye n'ibintu by'amakori y'igihugu turagenda tukegeranya amakori hanyuma hageze ku mugoroba kuyatwara ku mabanki wagiye kuyatwara kuri banki ugafotora bordero wagiye gufotora bordero ugaca wandika n'amahera winjije tugaca tubirungika ku bantu bageze kubishikana mu bishikirangange urumva rero ibintu byabaye byo amaraporo twahora tuyatanga kuri WhatsApp byo byaragoranye cyane twabonye birugutse ngo dusubire gutanga amaraporo
hanyuma iyo business nayo yawe watubwiye ukorera online ukora kuri izo mbuga ni business nyabake
ni kuvuga ndiyo ndafise urubuga rwa Facebook abantu bacisha kamantu zenya ma publicite
hariho uwitwa Sweden Pin niko yitwa kuri Facebook we yavuze gaizekie ngo nungutse itero rikwiye uwitwa ni Nahaze Olive acamisha ngo ntubeshe ngo twahungukiye ngo twararuhutse bikwiye hari benshi bari kugaragaruka kuri ako kantu ko kuruhuka wowe ntacyo ubona wowe wararuhutse nubwo twumva wahombye ibyo kuruhukana ko gute hari
oya abo bavuga ko baruhutse petetre ko izimbuga ngurukana bumenyi atakamara zibafitiye kuko hari abantu benshi bataramenya ko Facebook ishobora kuyironkira kamahera bataramenya ko Instagram ishobora kuyironkira kamafaranga bariko barabiraba babona umengana ibintu byo gufyina nyene kwinezereza ariko ku muntu yamaze kumenya icyari cyo imbuga nkoranyambaga arazi ko ashobora kuzikamisha akazikuramo umusaruro akagaburira abana cyangwa akagira umugambi wo kwiteza imbere.
Hanyuma rero ga Ezekiel isomo muri ibi byose ni ryahe?
Isomo ari imbuga zindi ngurukana bumenyi twahora tunegrija na jewe byo kugira nshobore kumenya ko WhatsApp yonyine na Facebook na Instagram ari byo byonyine bitari ko birakora nabaye obligé yo kujya kuri Twitter. Rero ikintu mbona twari dukwiye kumenya nuko twatubwiye kumenya ko dukwiye gukoresha imbuga nyinshi ku buryo rumwe rugize ikibazo tukaca twikora ku rundi.
No kurakoze cyane Ezekiel, hama tukwifurize yuko uno munsi biza kugenda neza gusumba uko byari bimeze ejo.
Ego murakoze namwe akarusho namaze ukabona kubera ko ibyo nari nkeneye ejo na no munsi mu gatondo byashobotse byakoretse tugashima rero ko byasubiye mu buryo.
America Washington DC ku murongo wa telefone turafise na Maurice Tunina Hazimana. Maurice, kaze ku ijwi ry'Amerika.
Amahoro neza.
Uhererega Maurice?
Ndi kimwe ndi tuvugana ndi Ngozi.
Ingozi haravugwa makinga hingozi.
Amahoro.
Nuko rero ejo Facebook, Instagram na WhatsApp bihagaze mu masaha mu kiringo cy'amasaha atandatu uri mu batwandikiye bavuga ko ufite icyo ushaka gushikiriza. Wabayemo gute agahombo kabaye ka?
Nge urubuga rwa Facebook bitari ko rukora harabaye agahombo katari gake kuko batari bake barabuze ukuntu bashobora kumenya amakuru atandukanye haba kuyaca kuri Facebook cyangwa kuyaca kuri Instagram. Rero nk'abantu bamwe bamusanya dukoresha urwo rubuga kugira ngo dushobore kumenya aho ibihe bijya gucanye ku isi uri kiragenda uca usanga rero ari ikibazo muri icyo gihe.
Mu bandi rero batwandikiye harimo uwitwa Akida Bin Ayub Ruhigisha, yavuze ati aho isigeze aho kuri internet wobura launch nanche ni ibifungurwa bya saa sita ngo kuko abantu banone twibereza Sofia zihumeka. Sofia ngirashatse kuvuga ya marobo ata internet numva bitokoroha ngo muganga miliyari indwi mu masaha angahe ahagaruka ku ruhombo. Mark atwara Facebook yagize ngo ni hatari kweri ngo none se ko mutatubwira icabiteye mukatubwira igihombo gusa icabiteye. Rero Akida, reka tukubwire ko gushika ino saha Facebook ataco iravuga. Uwitwa Omiflex D'Enjoy nawe yavuze ati je mbona ko twoguma ataha izo sosiyo kuko ngo twaronse umwanya wo kuruhuka. Posia nawe yamwishura avuga ati 19h45 ni ukuvuga saa moya n'iminota 45 nari mu busaswa ahubwo nungutse cyane. Hanyuma Aime Romeo Moliere ngo ahubwo nasanze ari biyayuramutwe mu bindi bibuza abantu gusinzira ngo polisi nikora akazi jejwe haze haraba couvre-feu yavyo. Jaja de Santos Costandiku ngo twarahombye cyane kuko turadukeneye kumenya ahisigeze kandi bamwe ata internet ntitwofungura. Jean Baptiste Harurimana ngo jewe nahombye kutamenya uko isi hagaze mu vya information mondiale. Bujaga Alexi jewe vyukuri narahombye icambira umunezero kuko nariko ndaraba sinema ya Yesu nuko yavyanditse ngugeze ahantu haryoshe connection ica iracika ngo nibadije ko aramamega incange ndakugura ayandi y'ibihumbi 10 ngo ariko ngusanga nubundi ni ntibiko birakora. Alba Ndorimana ati uyaratera ntategwa ico co tubera isomo na cane cane urwaruka rukibaza nago ico gukora kugeza aho ibikorwa vyago bifata imitima y'abatuye isi ku buryo ibikorwa vyago bihungabanya imitima y'ababa ku isi ngo novuga nti bravo a Mark Zuckerberg ni nawe rero yatanguje urubuga rwa Facebook. Ndayisaba Guillaume ngo kubaho isi itazifise vyogorana ariko rero umuntu niwe akwiye kuzikoresha aho kumukoresha.
Njoti mwese mututeza matwi ahani odusoreja makuru ya choko lisaha na bashimile kwa mwahisa mgo ukwikira Ijwi ya Amerika shimile na bagenzi wanja wafashije gutegura ya makuru Washize hamwe ya majwi ni Fatu Alimas Karara na makuru ya raha garariwe na Frederike Ngundikije na hokuri mikomari kumenanja Fide Niyongabo Tawaseze ndaba ifuriza mahoro na mahigwe ndaba tumilano kubandanya mumbiriza radio yanyu Ijwi ya Amerika.